inzamba
inzamba irasamirana amakuru na Francois Bizimana turabahaye ikaze muri ano makuru mategurira uruganda rwa radio inzamba agateka kawe amakuru yo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 19 ntwarante akaba agizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira uburongoye mugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunyubanisha abarundi amenyesha ko igikorwa cyo kuzura bisigarira byabishwe mu 1972 kiriko kiragenda neza kandi gishimwa n'abarundi ibyo Karoli Nditije arongoye iprona itemewe n'ubutegetsi abona ko ahubwo mugwi Sever ibyo uriko urakora muri kino gihe ari uguhubya abarundi kahise k'igihugu muraza kubyumva murano makuru abanyeshure n'ababyeyi barereye ku ishure gisumbuye rya Risegata iri mu ntara ya Kayanza baridogera barongoye iryo shure kubera akarenganyo bakoregwa mu gutangishwa inyungu ku mafaranga y'ishure mu gihe haba batarihiye ku gihe naho mu ntara ya Rumonge ngo ikiza COVID-19 gishobora kurandagata atagikozwe ni mu gihe abakongomani ubu binjira ku kivuko cyaho mu Rumonge atanu buryo bwo kwikingira bakoresha mu buhinga bw'ibyuma ndi kumwe na Theodomire Manirambona kaze nizo nizo cyane makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
umugwi Sever ujejwe ukuri no kunyubanisha abarundi urashima ingene igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu mwaka w'1972 cyagenze nuko kiriho kiragenda uwo mugwi uvuga ko amagufa y'abantu arenga 1400 yatowe mu binogo rusangi 11 mu ntara ya Bururi Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gatondo ko kuri uno wa gatanu yavuze ko mugwi Sever wakoranye neza n'izindi nzego zitandukanye tumukurikire
turi kugize akazubutasubirayo kandi turabona ko umwimba ari mwiza kuko dufise ubuhinga bwiza butuma turonka amakuru dukeneye tukaba dushigikiwe n'inzego z'igihugu abe igihugu habe barongoye intara ya Bururi na makomine ya Bururi tureba ko intara ya Bururi yashikwe cyane rwose ni byiza cyo mu mwaka w'1992 kuko aho twakoreye hose biragaragara umugwi Sever ukanezezwa nuko uri kuramenya abakoze ubwo bubisha abarokorewe n'abatabaye muri komine ya Bururi zone munini umugwi Sever waragendeye ibibanza abafashwe mu bwimbo begeranirizwamo imbere y'uko babajana kwagandagura no kubaka mu binogo rusange umugwi Sever warashize gutohoza mu mabohero yakumirwamo abo bantu ariko nitwoleka kuvuga ko muri ayo mayingane yose umugwi Sever umaze gukorera mu ntara ya Bururi habonetse abantu bake cane basaba imbabazi ku vyaha bakoze benshi muri bo babwira umugwi Sever ko ivyaha vyakozwe mu bwije neza babwira umugwi Sever ko ivyaha vyakozwe mu bwijimbo bwo mu 2022 bara abantu bishwe byari ibintu byasahuwe byose byokwegetwa kuri leta yayongoye igihugu muri icyo gihe
aha rero icyo gikorwa cy'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunyubanisha abarundi unacumariye abarundi bari babiteze ko kumenya ivyabaye ariko ukaba uriko urashyira mu ngiro intumbero y'umugambwe CNDD-FDD iyo ntumbero nayo ngo niyo kunyegeza ukuri mu gihe uyo mugwi ushaka kwerekana ko injyane zo mu 1922 zahitanye abahutu gusa ivyo bishikirizwa n'umwigisha Charles Nditije arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi tumutega amatwi
bacu igikorwa ujya mugwi severe ujeje kumenya ukuri no kurekuranira ibiri kurakora n'ibintu bite kubiri n'ibyatekanijwe mu masezerano ya Arusha n'ibintu akunywanisha abarundi ahubwo bisambura biteranya bibugwango uravye ibyo bakora nkabijya ibiziga zura mu binogo ugasanga bazura ibiziga byo mu 1922 kamengo hapfuye ubwoko bumwe abapfuye 1883 abo kamengo ntaba yapfuye ntibishwe kamengo hapfuye abahutu gusa kamengo ntabatutsi bapfuye ni ibintu rero byerekana yuko ibyo bakora ite ku bintu masezerano ya Arusha ibyo bakora bategekwa n'umugambo CNDD-FDD ugomba kwerekana gusa yuko ari ubwoko bumwe bwabuze bw'abahutu.
Muri icyo cegeranyo nyine umukuru wa Severe aravuga yuko hariho imiryango yashoboye kumvikana igasabana ikigongwe, mbega mwe mubona yuko nuko niko Severe yoba ishitse kwihangira ryayo yo gutangura kunyubanisha abantu?
Mu bisanzwe ikigongwe kukigirwa canke kugisaba birategekanijwe mu mugwi ujeje kumenya kuri ne kurekurana no kunyubanisha abarundi, mugayo ibyo kugira ngo bibe nuko bwa mbere hoho uwo mugwi ubanza ugatohoza ukamenya uti uwiciye uwishe umuntu wa naka ni naka, bagatohoza bakamenya yuko ari we yabikoze naho yabikoreye n'ingene yabikoze. Hanyuma akaba rero umugwi ujere kumviriza uyo muntu yitwaye abwatije naka aranyiciye uyo nawe yishe akemera kemanga tego n'ukuri jewe ibi nabikoze kandi ndabyemeye mugabo ndasaje ikigongo akagisaba imbere yabo cyo no kwita ubutungane ubwo abashinga ntaye bo kumugina. Abo rero bakamwumviriza bakumviriza uyu yiciwe bakumviriza uyo yemeye ko yishe uyu muntu agahiza agasaba ikigongwe.
Aha rero Charles Nditije akaba ariko yishura kubibazo nyamwizi wacu Reveriano Bazikamwe. Ano makuru arabandanya runani rwa bashingwa manza baranira agateka kabacitse ku icumu kavibe ruriyamiriza ihagarikwa ry'umupfaso ni Krista Kaneza yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umushinga nahe wiwe Thierry Kubwimana kubwa Emmanuel Nkengurutse asanzwe ari muri ubwo runani ngo muri ubwo rubanza haribonekezamwe ibimenyetso bitari bike byerekana yuko atamatohoza yo kuri yakozwe. Dukurikire Emmanuel Nkengurutse.
Rero icyo twabonye cyane cyane nuko amatohoza ubwa mbere na mbere ntajanye n'amategeko. Iraba umuntu yitwa Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indwara yo hagati mu gihugu bw'ubushikiranganji nabwo abukoramwo nk'umukadire wo muri politiki. Ibyo rero ntibijanye nuko aba ari inyamiramabi kora ibintu byo gutohoza imanza kuko ibyo bintu ntibijanye ntaba politiki baza ibintu byo gutohoza imanza. Nibintu bibiri ni nka kurya avuga yuko ari avugira ubushikiranganji akongera akavuga ubupolisi igipolisi akongera mbere akanavugira na n'iperereza ntibijanye ibyo bintu ntibibaho. Rero iyo amatohoza agiyemwo umuntu w'umupolitike cyane cyane nka Nkurikiye tuzi ibyo amaze gukora turabyinuba tukabona yuko noneho agiye guhava azana ibindi bintu bidasa n'urubanza gukuri gukuri kuze kumenyekane maze baze bafate abakoze icyaha. Ibyo nibyo twasanze iyo bitanguye gutyo iyo bitanguye nabi. Kandi urabona yaramaze no kuvuga uyu muntu Kaneza niwe yahamagaye abantu baza kwica umugabo we. Ibyo bivuga kabuke ntari muri ya nkete hari mu bantu bakora nkete kuko ntibishoboka ntibijyana. Ariko kubera tuzi ububasha bw'abapolisi ubu ububasha bwa politiki ubu ububasha bw'intwaro iyi executive n'abapolisi bagira mankete n'abariya abacamazi baca bagira ubwoba bakatetemera ukazosanga bagomba gukora ibintu nk'uko Nkurikiye yabivuze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ugiye kuraba imwe rankete iri kirakorwa urabona ko atari yankete yitaye kurondera ukuri no gutunganiriza abantu bose abantu tunka baregwa n'ababaye n'abahohotewe kuko ankete ni kutezwa gukora. Ugiye kuraba twabona yuko iyo ankete ifite amahirwe yo gutora byoroshe umuntu abantu babikoze kuko bahasize ibimenyetso bikomeye amatelefone yabo karanga muntu hanyuma mu nyuma noneho baraneza gutora ufise telefone ya Thierry Kubwimana.
Uyurera kabari Emmanuel Nkengurutse hasanzwe ari umushingo wa manza kabari umwe mu bagize runani kavibe makuru ajanye n'umutekano hari grenade yatewe kuri uyu wa kane mu gisagara cha Gihanga muri mu ntara ya Bubanza aho bita kuri centre hari hafi igihe cy'isaha zibiri z'ijoro iyo grenade ikaba yakomerekeje ku kuguru ndi kumana vyora w'imyaka 25 ubwo nyene akaba yaciye ajanwa kuvurirwa ku bitaro byaho Igihanga hakaba hari makuru avuga ko yari asanzwe afitaniye ingorane n'umwe mu basirikare bo mu batayo y'212 abiwe bakikeka ko ari naco coba catumye ategwa iyo grenade hakaba hari n'uwamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza zose mu byo mu batumire amate mu nyuma tubandanye n'ano makuru
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cha coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe n'ibyari biri ngombwa gukaraba iminwe igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye rero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
ano makuru cyabandanize majanye n'igisata cy'amagara y'abantu abanyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge barafise amakenga ko ikiza cy'umugera wa corona gishobora kurandagata muri ico gisagara kizanywe n'abava hanze y'igihugu bashikiriza ko mu gihe abazana bidandazwa babivanye mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo babareka bakinjira mu banyagihugu basanzaho bakamarana n'umwanya utari muto bagasaba abajejwe ikivuko cha Rumonge hamwe n'abajejwe intwaro gufata ingingo zituma amagara y'abantu akingirwa na rijyata buryo bwo kwikingira bakoresha inkuru tubaza mugenzi wacu Prosper Nzisabira
abo banyagihugu baza n'ivyashara mu gisagara cha Rumonge baza burindwi ku minsi y'Imana no ku minsi ya gatatu amakuru ava aho ku kivuko cha Rumonge avuga ko ku minsi ya mbere no ku minsi ya kane ariho baheza bagapakurura ivyo babazanye ayo makuru nyene yemeza ko kuri iyo minsi ya mbere ni ya kane abakeneye ivyo bagura baca baza muri ico kibanza kugira ngo basume nk'imikeke yumye canke umunyu biva mu bihugu vya Republika ya Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na Tanzania amakuru atangwa n'abakorera aho kuri ico kivuko avuga ko abo baba bavuye hanze bururu ku bwato bakaramukanya n'abandi basanze aho ku kivuko cha Rumonge bagahanahana ibicuruzwa iyo migwi ibiri kandi ihwanira mu nzu y'uburiro iri mu kigo cy'ico kivuko cha Rumonge aho hose ngo nta mabwirizwa yo kwikingirikiza cha COVID-19 kurikizwa nabo badandaza nko kwambara agapfukamunwa canke gukaraba iminwe nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha ivyo rero birateye amakenga abanyagihugu muri ico gisagara cha Rumonge bafise ubwoba kumugira wa COVID-19 ushobora kuzana na muri ubwo buryo maze ugasasika inganda ayo makenga y'abanyagihugu arashimangirwa na bamwe mu bakozi b'umuryango utabari imbabare kwa Ruje ukorera aho nyene ku kivuko cha Rumonge abanyagihugu baba mu gisagara cha Rumonge bakaba basaba abajejwe intwaro gufashanya n'abarongoye ikivuko kugira ngo bafate inkingo zotuma bakingirwa tukaba twarondeye utwara ikivuko cha Rumonge na mustantere wa komine Rumonge turabakena
Prosper Ndisabira ariko tuje mu makuru ajanye n'indero abanyeshuri n'abavyeyi barereye ku ishure gisumbuye rya Rise Gatara iri mu ntara ya Kayanza baridogera barongoye iryo shure kubera karenganyo bakoregwa mu gutangishwa inyungu ku mafaranga y'ishure mu gihe baba batayarihiye ku gihe aha rero nguko kwezi guheze umunyeshuri yatangishwa amafaranga y'inyungu angana n'ibihumbi 10 n'inkuru tubaza mu gizi wacu Parfait Mudasigana
abanyeshure bo kuri iryo shure gisumbuye rya Gatara bavuga ko atamuco urimwo uravyo uko batangishwa ayo mafaranga nkuko amakuru dukura kuri iryo shure bivuga bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure iyo mafaranga abamaze kumurengera bahitamwo kugurisha igice cy'itongo kugira ngo baronke ayo mafaranga asabwa umunyeshure akabona gutunganirizwa ikindi bidogera na mafaranga 200,000 by'amarundi atangishwa buri gice cy'ishure kubanyeshure biga mu gisata cy'indome nawo mu ishure shingiro bo mu myaka y'indwi gushika mu 9 amakuru atangwa na umwe mu bavyeyi bo muri iyo komine ya Gatara avuga ko bayatangishwa kugira ngo babakaririze ubumenyi mu rurimi rw'Igiswahili biciye mu byo bita ama club kandi rikaba ritegeko kuba muri club kuri iyo migwi yose uko ari ibiri aha rero abanyeshure badashoboye kuriha ayo mafaranga ngo baca bata ishure bagataha kuri ibyo byose abavyeyi bo muri komine ya Gatara basaba ubwo buyobozi bw'ishure guhagarika kurihisha amafaranga y'umurengera kuyajwi na leta no guhagarika gutangishwa inyungu kubirarane byose by'amafaranga abana baba batevye kuriha tubamenyeshe ko amafaranga asanzwe arihishwa ku mwaka ku munyeshuri umwe ari mu ndaro angana n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi uruganda rwaragira inzamba ntirwashobora kuronka yaba umuyobozi wa lise Gatara Deus Bigirimana hamwe n'urongoye igisata cy'indero muri komine ya Kayanza Isidore Girukwishaka kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo
arakoze na parfe mudasigana imigigwa n'ibintazi biri mu gihugu bikwiye guhanwa kugira bituzwe mu mibereho y'abarundi ivyo nibisabwa no muhinga mu vyigwa by'ibibano n'indero professeur Paul Nkunzimana ni nyuma yaho atowe ibisigarira by'abantu bazize ububisha bufatiye kukwemera ibintazi muri komine ya Bugabira y'intara ya Kirundo yahoze arongoye igisata cha kaminuza ya Burundi ciga iz'imyifato y'abantu n'indero asigura kandi ko leta ariyo yofata ya mbere mu kwigisha abarundi Rundi kuvavanura niyo migigwa n'ukwemera ibintazi biri mu gihugu tumukurikire.
Cy'umuntu yovuga mu aho bihagaze ishingiro ryabyo nuko ari ibibazo abantu badategera zaba ingorane zo ku isi n'ubuzima haba ingorane mu migendanire hagati y'abantu. Aha umuntu yotanga nk'uburo rero ubwa mbere mu nkurupfu. Ikintu cyose kiriho gitegerezwa gupfa. Icakabi hariho nk'inkuba ishobora gukubita abantu canke gakubita icungwa tuvuge nk'ubugumba abo bapfumu yesu usanga ari n'abarozi barakina ukuntu abantu bafise ingorane bameze kuko n'abantu baje babitura hanyuma nabo rero bagaca rero babarengera ko bafise n'uburyo babakoresha ngo weko go bararondera bicatumye izogora neziba bagacabe babira ati yuko bashobora kwatura inyisho muri icyo gihe rero abo babitwe nabo rero cusanga bemeye nuko badashorane ndetse n'ukwemera bakagirwa nabi n'ukwicwa bakicwa cyangwa bakicisha ababo ngo kugira ngo baboneke inyisho urumva rero ibintu nk'ivyo n'ibintu biteye ubwoba ari n'ukeneye inyishu aba mu bategetsi cyanjye mu gihugu muri rusange ubwa mbere igikeneye cyane rwose nuko haba kurera abantu kubigisha abantu abagabo n'abagore yuko hariho ibintu bimwe bimwe atakunisha kugenda tuvuge nk'urupfu ahabonye nk'umuntu gushika aho ubumenyi bugera muri iki gihe umuntu wari wese ateza gupfa hanyuma n'ikindi nacyo abantu bategerezwa kumenya ni uko ingorane zive mu kuntu abantu babayeho ni ingorane zitorwa inyishu n'abantu bonyine hanyuma rero ni uko hakeneye yuko aho hanwa neza akarorero abantu bose babagira iyo migigwa n'ibyo byumviro byo kwemera nyine ibintu by'ibintazi
aha rero professeur Paul Nkunzimana akaba ari kaganira na mugenzi wacu Patrick Mitabaro akaba rero hari no ngahanye amakuru twabateguriye kuri no wa gatanu waciye agarukira tukaba dushimiye mwe mwese mwateze yompi shimira na Theodomine Manirambona mu mwigabwa ivyuma ahanje nagahindukira.